radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamira i Washington DC yashatweva kumetero 19 na kumetero 22 mu Rwanda utumira ku FM jana kabe bice bitatu mushobora no kudushikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kugiranda cyacu cy'amakuru wenda tatu akaburungu radio yacu rewa akaburungu koga neza twese turi kumwe kuri radio yacu kije atemeje ibiganiro byo kuri saha tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyanditse ku isi hose. Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ateganyijwe ku byerekezo bya 22 by'ukwezi kwa gatanu cyatangiye cyose mu Burundi uyu munsi ku wa mbere tariki 27 ukwezi kwa kane. Twagira politiki bajyariyo turi tugakorana kuri icyo gikorwa hamwe no gucuka cya politiki ya kihari muri iki gihe. Uyu ni Leonard Nyangoma mukuru muganiriye cyane ndetse ala hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo
tubona neza ko amahoro n'umutekano mu gihugu yakwiye abantu baragenda ibyo nk'uko bagenda umurango hanyuma ibibazo yuko ibyo bihari
ubusanzwe bw'imbaga mu Burundi akaba ari Burundi. Izi nkuru kumwe n'inkuru ya kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi turazigaruka ku mukanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbere yo guha ijambo mu gihe dushikiriye mu kanya yakamu umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ry'abakungu rijejwe ikibira cy'ibifungurwa ku isi yateye abategetsi bo ku isi. Mukuru biro pan yatangaje ko mu minsi ize yayanze kuri telefone n'abategetsi barongoye ibihugu byo ku isi yarutura akabashikiriza ubutumwa buvuga ku kiza cya corona kitabangamiye ubutunzi bw'ibihugu byabo bwonyine ahubwo kibangamiye kandi ubutunzi bwo mu bihugu bikenye cyane cyane ibihugu bigeramiwe n'ingwano aho abanyagihugu miliyoni bashobora kwicwa n'inzara mu gihe ibyo arongoye bitabandanya kurunzwa mutahe wagenewe imfashanyo ibifungurwa. David Beasley mu kiganiro haye itorokanizo ry'amakuru Associated Press yibukije kandi abategetsi ko kubandanya gutanga imfashanyo ari ngombwa yongera arabibutsa ko muri iki gihe hari intambamye nyinshi zirimo imibe n'ibivuko vyugaye amabarabara yugaye hamwe n'abarimyi batacimbura ibikwiye. Yamara yibukije kwizo ryane zose hamwe n'ikibazo cy'inzara vyogabanuka mu gihe ibiro arongoye vyo bandanya kuronswa mutahe. Yavuze ko muri iki gihe abanyagihugu miliyoni 871 ku isi hose bagiramiwe n'ikibazo cy'inzara. Ayandi makuru avugwa hirya no hino dutega amatwi umugenzi wacu Aloisa Mbigirimana. Aloisa, mwanya ni wawe.
Duteze amatwi. Abanyororo baharurwa mu bihumbi muri Kamerune barasubijwe mu buzima busanzwe nk'uko byasabwe na Perezida Paul Biya inyuma yaho leta itangaje Federike n'abakorona wikura kwirakwira kandi abanyororo ni bamwe mu migwi ibangamiwe cyane. Gushika ubu leta ntiratangaza igitigiri nyakuri cy'abanyororo bamaze kwandura ariko ivuga ko abantu barenga 1,500 bapimwe ko banduye COVID-19 muri Kamerune mu mezi ari munsi y'abiri n'abantu barenga 50 bamaze gufa. Abanyororo 1,400 nibo bari ku wetsi bagirizwa ibiturire ntibegwa n'iryo tegeko rya Perezida. Ubugiriki buragabisha kuzokwirukana impunzi zitubahiriza amabwirizwa yaguma mu rugo mu gihe igihugu kibanyi cya Turukiya cyugaye imbibe zacyo kubosubira guhungirayo. Ubuholandi buriko burarungika ibikoresho byo kwa muganga mu Bugiriki byo gufasha ibihumbi by'impunzi n'abimukira bari mu makambi y'impunzi kubera ikwirakwira rya COVID-19. Mu manuko bw'intara ya Peloponese honyine abimukira bashika 150 barapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Benshi muri bo bagizwe n'abanyakamerune hamwe n'abamuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubugiriki buhaye indaro impunzi zirenga 100,000 ziri mu makambi 93 ari mu gihugu. Umushikiranganji ajejwe impunzi no gutanga ubuhungiro Notice Mitarachi ashikiriza ko abimukira bazorenga ku mategeko yaguma mu rugo bazokurwa mu rutonde rw'abasaba ubuhungiro bongere basubizwe mu bihugu baje bavamo. igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyongeye gusaba abategetsi ba Afghanistan n'aba Talibani gushyira haruhande ibyo bapfa bagahagarika intambara kugira bashyire ingufu hamwe mu kurwanya ikiza cya corona. Intumwa ya Amerika muri icyo gihugu Zalmaye Karidage yabisabye kuri Uwimana igihe yariko yifuriza Abanyafghanistan ukwezi k'umunezero kw'amafungo ya Ramazani. Abantu bashika 50 nibo bamaze guhitanwa na COVID-19, barenga 1,500 bamaze kwandura muri Afghanistan, kandi abandura babandanya kwiyongera muri icyo gihugu kimaze imyaka mu ntambara yasinzikaje igisata cy'amagara y'abantu. Abagwayi bose bari mu bitaro mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa kubera umugera wa corona baratahutse bose mu mihana yabo nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi b'Ubushinwa kuri uyu w'Imana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryagabishije ku munsi wa gatanu ko atacyemeza cy'uko abakize COVID-19 badashobora kuzongera kuyandura ubugira kabiri. OMS yabishyikirije mu gihe abanduye ku isi barenga 2,200,000 hamwe n'abafuye barenga 200,000. Ni mu gihe mu bindi bice by'isi nka hose ibihugu bikigendera ku mategeko yaguma mu rugo byishyiriyeho mu twigoro two guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza byaratanguye gutezura buhoro buhoro kuri ayo mategeko yaguma mu rugo kugira bitangure kunagura ubutunzi bwa sinzi kae. Leta ya Georgia, Oklahoma, Florida na Carolina y'Epfo ziri mu zatanguye uyu mugambi mu gihe izindi ziteganya iyo gahunda muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ashikiriza adakekeranya ko ashobora gufatanya ibice bimwe by'intara ya Sijordaniya kuri Israeli mu mezi make ari imbere ayifashijwemo na leta ya Donald Trump. Netanyahu yabibwiye kuri Uwimana umurwi w'abavugabutumwa b'abakristu bo ku mugabane wa Buraya bashyigikiye Israeli akoresheje ubuhinga bwa video conference. Nacyo abategetsi ba Palestina baravuga kuri iryo tangazo rya Netanyahu, ariko baza baramaze kuvuga ko uwo mugambi w'amahoro ushyigikiwe na Trump wapfuye. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu n'abo umuryango umwe bwa Buraya baragabishije ko uwo mugambi uteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu, kandi ko ushobora kuba intandaro y'umucanwa w'intambara muri ako karere kose.
Urakoze ya Louise ku makuru uje kudushikiriza kihuse kubese kumwe kumwe abandanye kumviriza iradiyo ukoreshwa ijwi ry'Amerika isami yagiza i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ikuye perna izana kane bisi itatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu yo kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere ka Afurika yagabine n'icyo yatanguriye mu Burundi mu gihe kuri uyu wa mbere hatanguye imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu ayo ashinga amateka hamwe n'abajenama ba komine. Umuryango mpuzamakungu uharanira ubwigenge bw'ikirema muntu Human Rights Watch uvuga ko indyane za politiki zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Mu cegeranyo wasohoye kuri uyu wa mbere umenyesha ko mu matohoza wakoze wasanze hari abakozi ba leta n'abanywanyi mugara muri CNDD-FDD bakoreye amabi abatavuga rumwe n'ubutetsi. Inkuru iyo raporo tushikirizwa na Eloge Unikaneza umenyesha makuru ijwi ry'Amerika.
Mu cegeranyo cyabo uwo muryango ufite icyicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amatohoza abakozi yerekana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis de pouvoir, ça veut dire le CNDD, FDD. Particulièrement, les milices des jeunes liées au parti de pouvoir, surnommées Imbonera Kuri. On a documenté.
Alors, quand on a vu, barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanako ibyaha byo kwica ku bwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonera kure je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonera kure zakoreye aba FNL kuva sende David Roy ku butegetsi nta bangari kirimo imbonera kure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora nta kibazo kikirimo ku butwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi
ils sont pas obligés de se cacher il y a pas de question qui est le vrai leader particulièrement sur le colline d'ailleurs de Bujumbura c'est les jeunes milices liées au parti de pouvoir
bugana maji wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko atobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir des violences politiques. C'est quelque chose.
Mu Burundi, ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike. N'ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo nde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
bien avant un peu avant le période électorale pour essayer d'éviter ces violences politiques
ni kwa chikizo mu Amerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagataga fata hamavukiro yiwe izo njyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera akarere na Afurika babigizemo ingufu itanga akarorero k'ibyabaye kuri Ethiopia.
Il y a des défis au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ce pays,
hari ntambamye mu Burundi, iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU, kikava muri ce pays, byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihugu ganira na leta, yerekana ku munsi ko atakigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye. Ariko kandi ku rundi ruhande Burundi ni gihugu kizi uko gihagaze mu migenderanire rwanyu mu buraruko ari u Rwanda. Kongo n'Ubuganda hari bitagenda neza hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi, ariko kubera inyungu z'ubutunzi butegereza itworonko mwimbo mwiza, Human Rights Watch n'abandi bahinga bazokomeza gutohoza ku mabi no gusaba ko abakozi ba leta n'abo mugambo uri ku butegetsi bayagirizwa babibazwa bigahagarara. Nk'uko tubibona ahandi, impinduka ni nziza. Urabiye kuri Ethiopia mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Ethiopia yoronse intwara ya demokarasi itagabura ubu ni ko biri.
Par exemple, ça fait quelques années, on ne peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un petit espace démocratique, mais voilà, on est là maintenant.
Twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Zende David turabakena kugira ngo ariko mu minsi iheze umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Izabandi yabwiye ijwi rya Amerika icyo leta yiyumvira ku matohoza nk'aya.
Basi hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira agateka kazina muntu. Guharanira agateka kazina muntu ubitandukanya na politike niyo rikora rikora neza. Mwagira icyo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano. Nta kokomanduma y'inzego z'umutekano igenda igakorana, ikagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumye agenda amahoteli agateka kazina muntu, ibyo biradutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotorirwa n'ayo mukuru w'igihugu, ayo abagendama amakomine hamwe n'abashinga amateka. Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga. Naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane, hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza. Kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike uyajamwo nyene uyatsinda impaga. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Tukikani Murundi musi kwigenekezo rya mwibiryo kwezi kwa kane mwibiryo y'ukwezi kwa gatanu batanguye cyese igikorwa cyo kwiyamamaza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abanyapolitiki batandukanye ntibabona cyo kimwe icyo gikorwa hamwe n'icuka cya politiki kihari mu iki gihe. Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD avuga ko amatora ariko arategurwa azoba inkinamico mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika atangura asigura igituma umugambwe wiwe utari muri ayo matora. Ariko naho muri ko muravuga ko atari amatora hariho imigambwe ikomakomeye iriko yahiganwa izo higanwa muri ayo matora ikaba yatangwe n'igikorwa cyo kwiyamamaza. Aho hariho umugambwe utavuga rumwe na leta senere, hariho Frodebu, hariho n'iyindi, hariho n'umukandida yigenga. Abo bose si abanyapolitiki babona ko bashobora kujya muri ayo matora. Ariko hariho n'abavuga ko umugambwe murongoye uba ufite abanywanyi bake akaba aricyo gituma utitavye ayo matora. Aho muvuga ko ikintu mwibaza ko cyaba gihushanye n'ibiringo byaheze n'ikiringo cy'anyuma cyaheruka cy'amatora mu 2015 hamwe n'ubu n'iki hariho abanyapolitiki bavuga ko muri iki gihe hari amahoro hari agahengwe kurusha mu myaka itanu iheze. Aho muhabwa kwiki
ko
Tukivuga kandi ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye mu Burundi kuri wa mbere ambasaderi Isidore Mbayahaga ari umunyapolitiki bari mu gice cy'umugambwe ipona utemewe n'ubushikaranganji bujejwe intore hagati aherutse gutangaza ko we hamwe n'abo bari kumwe bazoshyigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'aya matora wewe avuga ku icyo gikorwa cyatanguye neza mahoro no mu mutekano. Muherutse gutangaza ibintu byatangaje abatari bake ko mu ruhande rwanyu rwa Iprona muzoshyigikira umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD abantu benshi baribaza niba koko ubwo ruhande rwanyu rutari mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Muvuze imigambi itaranguwe yo kugarukana impunzi aho cyane cyane mu amakosa yoja ku butegetsi bwose tugaruke ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye umunsi ku wa mbere mbega icyo gikorwa mukibona gute amahirwe y'umugambwe mwashyigikiye angana gute uravye indi migambwe iri muri iryo higanwa.
Murakoze cyane twebwe n'icyo kibazo cya mbere ngo mukibona gute twebwe tubibona neza kuko amahoro n'umutekano mu gihugu birakwiye abantu baragenda ijoro nk'uko bagenda umurango hanyuma nibaza yuko ibyo bihari ibisigaye ibikorwa cyangwa ukaraba imigambi washyikiriza turabona neza yuko abarundi benshi batyumva kandi bashigikiye twebwe rero twovuga ngo amahirwe twese tuyatanga cyangwa tuyabone rero twovuga yuko turindi igihe turaze neza ingene bifashe ku rubuga imigambi bashyikiriza n'ibikorwa bigaragara bakoreye abenegihugu turizeye yuko abenegihugu bazabahuna amajwi kandi neza yuko amatora azogenda neza.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 28,835.
Tuyusenjitibwese kumi kama nabanda nyakumeza ila juu hajibu ya Amerika ya Islami ya nina iwa shenita mbisi mkirundi na mkiyangu wakabu ya mkino na mshanchenda na mnokchenda kane uimusi mumateka niho jiu cha Afrika yekfu cha himbaza ugambele umusi ubi genge kuishira na ukuizana uimusi kari na uhabali matura ya mbele ashingie kui demokrasi venezita shimimana alayitukiyutu.
Hashize imyaka 26 Afrika yepfo yizihiza buri mwaka kuri itariki umunsi w'ubwisanzure no kwishyira ukizana kugira ngo igaragaze ko igihugu n'abaturage bacyo bigobotoye ingoma ya gikolonize no gutsikamirwa n'abazungu bagashaka buhake. Politiki yirunda koko yagashaka buhake yatangiye muri Afrika yepfo mu mwaka kabujyo mitimagara 1988 ariko ubukolonize no gutsikamira abirabura bari bagize rubanda rya mwinshi byari byaratangiye mu mwaka w'1652. Nyuma y'imyaka myinshi havutse imitwe irwanya politiki yagashaka buhake impande zombi zashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ubushyamirane ubuhari mu mwaka w'1988. Icyakurikiyeho nuko ku itariki ya kabiri izo kwezi kwa kabiri umwaka w'1990 amashyaka ANC, African National Congress, SACP, South African Communist Party na PAC, Pan African Congress yarakomorewe maze mu mwaka wakurikiyeho hemezwa itegeko nshinga rishya ritagendera ku moko. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 nibwo abaturage ba Afrika yepfo bagiye bwa mbere mu matora ashingiye kuri demokarasi. Ayo matora yegukanywe n'ishyaka ANC maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umuyobozi waryo Nelson Rolihlahla Mandela arahirira kuba perezida wa Afrika yepfo.
Je vous remercie de m'écouter aujourd'hui Je vous remercie de m'écouter aujourd'hui.
Tu fais trop d'efforts, c'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Ça clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écras. Frappe, c'est leur ding-dong.